Aba bavuga ko bare bakubiswe mu rugo rumwe ruri ku yoraba gicenda inimero 8 mu rugo rimwe inzicenda aba muri urugo rugo bose bavuga yuko bakubiswe atari umwavuyemwo bakavuga ko byakozwe n'abasirikare mu twaganye bavuga ko bakubiswe mbere bakatwereka imirago ku mibiri yabo harimo abakenyezi aho bemeza ko byabaye hagati y'isazine y'inusu n'isazi 5 z'ijoro
twari tuvuye ku ibotiki twasanze abasoda babuzwe ngaho bacha baratubuza gushika twari kumwe no mama we mutamakazi yaciye kuri gitamara mu mutwe agomba kubereka imbizi bati nari muri ubahotse mu nkubite muri abana be wanje bana mu kubise abavuga ngo nitoza ne aba bagabo bacu
nta bakubiswe he
aha ku maguru yeme imigere n'inkoho z'igisoda nakubitwa njyamye n'abana be wanje bajyamye bahije kudukuta cyatubwira ati mwinjire mu nzu ama chance ngo hajije kutwara amatelefone mahe
Mu bakubiswe harimo kandi umukenyezi yibungenze afise imbanyi ifise amezi 8 uyo mukenyezi twasanze ariko ari yengenga
n'ukuri nabantu bakuze bo batamakazi n'abatama babonana je ifise imbanyi irimo kuvuka barankubise imigere ngaho simuntege aho simugongo bijya no musindiriwe ngenda genda ndibwa je tabonye imeso byo kubyara aho bumva ati none ndabigeze kuvuka nibatsa ko byavuye kuri iyo migere badukubita
umugabo wo mukenyezi yibungenze bace bagenda bamutwaye nkuko umukenyezi we yabitwiganiye kuva mu gatondo cy'uko tatu bagageje kuronderaho yo bari mu busho butandukanye barahebura
cavuga ati umuntu witwa boss ntagaruke umumotari muremure yirabura aca barinjira mu nzu wanje cavuga ati ni wewe aca vuga ati si jewe je nitwavya imana prosper cavuga ati ni wewe nyene batubwiye ko ari wewe arabereka karanga muntu aca vuga ati tubwe nakaranga mu dukeneye dushaka wewe cara mutwara baramuboha kenda baramukubita nyene ku nyene nisa twarondeye twavuze ahantu hamwe tarashika twagiye ku komine tuja no ku maposition ngaha ku mutakura na cutoki no muri eseri bagi yeyo kanja muri PGP hose babo
umwe bageje intwaro kuri gibara bagicenda Nyandwi Jean Marie yemeza ko bakubisa abo bantu batagarukiye muri urugo rugo gusa yamara ko ari urugo bagiyemwo ikimutangaza ningira bageje umutekano baraho kumutakura bavuga ko bakubisa abo bantu batabazi
kuri libara barajewe nzu y'umuhungu ngaha epfo niho baci bagenda kandi basanga ahundi mudamu mbomorera ko bamutwara dufaranga nganacho bamugize baci bamugumiza ngaho mbomorera ku imijyango gusa ntavyanduka bishobora kwinjira ngaha muri quartier ko tuzanze yuko hari opposition nyinshi hari yo kugicende pfo hari yo kuri ya gatatu hari yo kugicumi na kabiri kugicumi na gatanu kandi si ntibibaye ijyambe kuko kwibarabara rimwe bikaba nk'ahantu ingo zitatu kibirateye n'ubwoba kwanza
mutakura ni mwe mu makaritsiye mu gisagara ca Bujumbura yabereyemo imyiyerekano yuko yamize gusubira kwitoza ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza umutekano mukuru wagumye urangwa muri iyo karitsiye watumye abatari bake bati ingo zabo mbere ubu ingo zimwe zimwe zarabaye umusaka duzuye ivyatsi amabarabara amwamwe yarasivye abantu nabo n'imparugwa mu gihe abanyagihugu bamaze iminsi bategwa kamo mu manama y'umutekano ko buhunguka Nyandwi Jean Marie asaba ko bayeje umutekano bocungera bikwiye
abantu bajeje umutekano nyene bahaguruke barabe igituma abo bantu babiyadukize bakadushwaramo kuko bavuga ngo abantu bahunguke nana abantu bamaze kuvuga ngo bahunguke baze bakabura amahoro ntitubona yo twa turiko turarecanye twa turiko turapfa hanini dukeneye yuko mu mwanya bahunguye abantu bashike ngo gugura amahotike n'ububari kugira ngo amakaritsi ya Merenez abajeje umutekano barahari bawucungera kuko abantu bashobora kwinjira tuzi ko ari abandi baducungereye ibintu biteye n'ubwo
ice gya cy'umuvugizi w'igipolisi OPPDE Nkurunziza Moise avuga ko afise imyambaro y'inzego z'umutekano ari benshi ko ico gituma batewe batokoma bibaza yuko byakozwe n'inzego z'igihugu
abo bantu dushobora kuno munsi kumenya abari bo abantu bashobora kwambara umwambaro wa gisirikare cyangwa w'igipolisi atari bari muri izo nzego barahari
ariko abanyagihugu bo ngaho baraye bakubiswe batahura ingene botegwa hirya no hino yabo hariho abapolisi n'abasirikare bitwa ko bacungira umutekano bati none nimba abantu atari bo babaca mu gyahumye gute
ashaka kuba bigoye no munsi gucungera umutekano ku nzu ku rugo kurundi ahubwo je cyo mbona batewe n'abandi bashobora gushikirwa n'ibyo tubona ko icipuzo n'impanuro twobaha nuko bogerageza bakegera abo babona ko bajije umutekano bari hafi yabo nere binakene bakabasaba utune na tu telefone mu gihe cyose abone ko ari ikintu kibaye bakabatabaza
I Bujumbura Fidelite yishatse ijwi rya Amerika